mwumve ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese mukunda radio Ijwi ya Amerika kandi mukunda ikiganiro muri isanga ni wa mwanya w'ico kiganiro. Ku munsi wa kabiri tuganira cyane cyane ku bibazo amagara ibikogwa iterambere by'umukenyezi n'umwigeme. Muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi. Mbega wo bufise umwana canke uzi umunyeshure agendana ubumuga bwo kutabona akeneye kubana n'abandi bana bagendana n'ubwo bumuga kugira yitabweho neza. Ikigo Uwiragiye Foundation cyatangujwe n'umukenyezi Sylvie Uwiragiye kikaba gikorera mu Burundi kireze abana bagendana ubwo bumuga barenga 18. Nikigo cy'akarorero mu gihugu cy'u Burundi mu bikorwa byacu byo kwigisha abana byinshi harimo gusoma, kwandika, kwikorera isuku, imyuga n'ibindi byinshi. Mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi cerekeye ibikorwa by'abakenyezi turaganira na Madame Sylvie Uwiragiye n'abayobozi b'ico kigo. Twongereye twumve n'ubuhamya bwa bamwe mu bana bariko barererwa muri ico kigo. Ikaze neza rero mwese nkuko bisanzwe muterere ibibazo n'ivyumviro mu kiganiro cy'uyu munsi nkuko bisanzwe mukashira ama numero yanyu kuri Facebook yacu ni VOA Radio yacu. Turaza gushobora kubahamagara muterere mu kiganiro cy'uyu munsi. Ikaze neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika. Wobu fise umwana canke uzi umunyeshure agendana ubumuga bwo kutabona hakeneye kubana n'abana bagendana ubwo bumuga kugira yitabweho neza. Ikigo Uwiragiye Foundation cyatangujwe n'umukenyezi Sylvie Uwiragiye kikaba gikorera mu gihugu cy'u Burundi kirareza abana barenga 18. Ni ikigo cy'akarorero mu gihugu cy'u Burundi mu bikorwa byacu byo kwigisha abana harimo gusoma, kwandika, kwikorera isuku, imyuga n'ibindi byinshi. Mu kiganiro cy'uyu munsi n'umunsi rero nico tugiye kuganira ko ibibazo by'abo bana, iterambere ryabo, uko babayeho na byinshi byerekeye iki kigo Fondation Uwiragiye. Turi kumwe ku murongo wa telefone na Madame Sylvie Uwiragiye ayoboye ico kigo. Turaza kuganira kandi na Alexis Gordien nimubona akaba ajejwe kumenyekanisha ibikorwa by'iki kigo. Muri iki kiganiro nyene turizera kandi turafise babiri b'abanyeshuri bakino kigo baheruka kurangiza kaminuza mu Burundi babifashijwe n'iki kigo Uwiragiye Foundation. Uwezo bari Spese nini nahazwe aheruka kurangiza amashuri ya kaminuza hamwe na Daniel nawe nyene n'umunyeshuri aheruka kurangiza kaminuza. Bose rero turizera kuganira nabo kugira ngo batugire byinshi by'ubuzima bw'abantu bagendana n'ubumuga bwo kutabona. Reka mere kumutumire wacu Madame Sylvie Uwiragiye tanguje kino kigo. Madame, ndabahaye ikaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze cyane.
Muratwumva Madame Sylvie?
Ego twabumvise. Murakoze kuduha ikaze kuri radio.
Ego murakoze cyane namwe gufata kano kanya kugira mutubwire byinshi by'ifondasiyo yanyu ingene mureze abana batari bake na gato kandi duhora tubibona ku mbuga ngurukana bumenyi cyane cyane kuri Facebook uko mubitayeho. Madame, none iki kigo waciyumviriye gute, wagitanguye gute?
murakoze cyane ku mujambo. Iki kigo mu byukuri nacyumviriye kuva muri 2016 kubera nahora mbona abo bana batabona twahura kenshi. Mugabo sinari bwaje mu bigo bitandukanye ariko gusa narakunda kubabona. Nje rero nkumva ndabafitiye impuhwe mu kigongwe nkanyumvira ati mbega nzobikora gute, narijya ntari bwabone aho babikora. Ama nguma ndabyumvira ingene nzobirangura muri 2018 ca ndabishyira mu ngiro rero. Yego, nuko nabitanguje mugabo nabitanguje ku bw'umutima w'ikigongwe nabonera abo bantu bagendana n'ubumuga bwo kutabona.
Henshi wababona baba bari mu mayira, baba bari mu miryango, ahanini wabasanga bari hehe?
Henshi nasanga bari mu mayira, abandi narabona mu miryango itandukanye. Nkabaza nk'umubyeyi ati mbega uwo mwana atabona biroroha kugira umutunge. Ama benshi ababyeyi bakambwira ati tugira ingorane uko umwana iyo tumurose bivamwo kwawukana mu rugo bikadutera intambami iyo tubashyize muhira. Ari nk'umukobwa hari igihe yakuze dusanga baramufashe ku nguvu ugasanga uwo mwana nawe ati yarikumiriye nanjye nkikumira, bigaca bivamwo aho batandukana ugasanga umugabo n'umugore batana kwimwikomo, umwe ngo ni wewe ubyara utabona wundi ti ni wewe. Usanga ni ikibazo turi mu miryango myinshi. Mu by'ukuri numva birankoze ku mutima nk'umubyeyi, nanjye numva birankoze ko aniga rero ntaniyumvira ingene nanjye nashobora kubitanguza mu gihugu cyacu cy'u Burundi nkagira icyo nkoze mu gufasha aba bana bagendana ubumuga bwo kutabona.
None byoba byarakoroheye nk'umukenyezi nk'uko wabivuze, usanzwe uri umubyeyi, usanzwe ufise urugo abana ngo utanguze iki gikorwa, byari byoroshe muri icyo gihe kugira ngo ugitangure uvuge uti iki gikorwa ndacihaye ndagitanguye kandi ngira ndagishemo ingufu nyinshi?
Ni kuri ne ntibyari byoroshe na gato, haba no mu muryango ntibyanyoroheye. Ariko uko nagenda ndagisobanura nkasobanurira umutware uko nabyiyumviriye nk'umuntu w'umukristo, naramubwiye ati ndakora ibikorwa byinshi ariko ndetse nkakora iki gikorwa cyo gufasha abana bagendana ubumuga bwo kutabona, ngenda gushimira kandi nzabikora neza. Mu by'ukuri rero iyo utanguje ikintu nk'iki mu muryango urumva n'izindi depanse ziba ziyongereye ku muryango, ntibyanyoroheye rero. Nabakwisobanura kenshi nkarinda kuvuga ingene nzobikora kenshi kenshi cyane, nanabishinga nibikwiye nkabikuraho. Mugabo uko yagenda abona ndabikunda, nuko ngena yabona ndabishyize ko umwete mwinshi n'urukundo arateberanyemerera rero. Amaze kubibona ahantu nari nashyize abo bana yarampaye uruhusha aje akabareba nabo bamutera ikigongwe bavuga ati madamu wakoze ikintu gikomeye. Abana nuko bameze, abana benshi nazanye bajya abana batifise wasanga baragwavunja, wasanga bafise impuzu zicapfuye cyane ugasanga tuko turaboza tuko turabakura imvunja kandi akabona ko tubikora n'umutima mwiza acaranshigikira pe. Aravuga ati jewe nkikugushigikira kuko zanze ufise umutima w'ikigongwe. Acuja rero narakurenganya ati reka rero ndagushigikire. Acarampa amahera aho nari mpanze araturihira ibyo kubyumva, nadagenda nkasaba hirya no hino nko muri za solidarite hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi barashobora kumpa ivyo kurya. Mugati aravuga ati bireke byose nzogufasha imyaka itanu.
Ibintu biteye igomwe kumva waciye ufashwa ikiringo kingana gutyo, wari wumva umengo uri mu nzira ya wenyine ariko byafashe nk'uko bivuze gusigura burya mu rugo kumvikana havamo byinshi byiza. Abandi bakenyezi kumbure bakumva bariko baragerageza gutangura igikorwa nk'iki, nabo nyine bo bahanura iki inzira zo kugira ngo batangure neza nk'uko babyifuza, impanuro baha neza na neza bagitangura n'izi?
Mu by'ukuri jye no baha impanuro nta ntoya canke nini ndazaho navuye naho ngeze nasanze kugira ubwitonzi ikintu cyose ukagikora witonze biba byiza ariko iyo uhubutse cyane ntibiba byiza rero ubu nagenda kugisobanura kuko umugabo wawe niwe mukuru niwe abahambaye niwe rero ugenduka ukitwara neza kuri we ukamusobanurira icyo kintu ugiye gukora tutarebye n'inyungu hari igihe bavuga ati mbega bizozanira inyungu nk'umuryango nabyo ukabisobanura ata nyungu zirimo z'umuryango ukabisobanura ariko sinari mfise ibisobanuro nashobora kubaha nk'umuntu w'umukristo bavuga ati rero nubwo dukora ibi byo mu isi turafise ikindi kintu kiturengeye hejuru gishobora kuzoduha inyungu bakabitahura kuko umugabo wanjye arubaha imana n'abana banjye barubaha imana baca rero baranshigikira baramfata mu mugongo mugabo kubera iki nabisiguye neza kandi mu bugwaneza no mu bwitonzi nicyo gituma bavuga ngo mu rugo ni ukubahana iyo tuba rero tutafise bimwe byo kubahana umugabo ngo yubahe umugore yubahe umugabo nk'uko bikwiriye ntibyari gukunda
ego urakoze cyane rwose madame Sylvie Uwiragiye uyoboye kino kigo kidasanzwe kandi gihambaye ngaho mu gihugu cy'u Burundi giriko girafasha abana benshi cyane bagendana ubumuga bwo kutabona reka rero mpindukire mvugane n'uwo muri kumwe Alexis Gordien nimubona ariko arabafasha muri iki gikorwa cyanyu Alexis akaba ajejwe igisata cyo guhanahana amakuru no kumenyekanisha ibikorwa bya fondation yanyu fondation Uwiragiye mshinga ntaye Alexis kaze neza mu kiganiro muri sanga
murakoze cyane orienta nshaka kumikade nkiganiro
ego mushinga nahe none wobanza ukatubwira ikino kigo kigizwe nibihe bikogwa turumva yuko ari mu bikogwa bitandukanye bifasha abana bagendana ubumuga kigizwe nibikogwa bimeze gute
iki kigo Uwiragiye foundation kigizwe nibikogwa ahanini kuno mwanya nka 2023 nikogwa cya mbere nkuko umukenyezi Uwiragiye agiye kubivuga yatangije kino kigo kwabaye kwegeranya abana bava mu ntara zose nka zose zigize kino gihugu cy'u Burundi hasigaye nko kugira ngo zibe zose ndagifise hano imbere yanjye ngira ni mwama kanya ndaza kubibabwira yarabazanye bagendana umugabo bwo kutabona abashira hamwe ariko umuntu amaze kubazana akirabona ko batoguma mu kigo bicaye amaze kuganira n'umushinga nayo nk'uko yabivuze araraba ku buryo bwova baremera umukate bahora bafungura barawugabanya kugira ngo abana bagenda n'umwe bwo kutabona bashikigwe niko gucarira akora undi mugambi wa kabiri wo gutanguza ishure kuko ikigo cyatangiye umwaka w'2018 tariki 4 hari mu kwezi kwa kane akashyira mu ngiro ishure yitwa Eco Open Brand School ko guca abanza kwiruka kurondera abigisha babizi bazi kwigisha musanzwe muzika w'abana biga bakoresheje inyandiko bita braille kubera batabona nibafasha kwiga kuri mwanya rero kubabwira igishasha mu iyo migambi 2023 amaze gushika ko ishure rirahari biva mwaka wa mbere bishika mwaka w'icyenda ecofo hari n'igishasha ko ku mwaka uheze hari n'umunyeshuri yamenyesheje yamenye ko iryo shure kuno mwanya yaciye aza kwiga ku ishuri senede biri igitega isanzwe rihurikiyemo ingero idakumira mbere n'imishure leta yatoye ko ari nka piloti kugira ngo abana bose bagendane ubumuga bahahurire bavanze n'abandi batabugendana biyumve ko ari abandi ubu tuvugana rero hari umunyeshuri yitwa Jerome ari ku iryo shure lise senede yaba yitwa lise Notre Dame de la Sagesse kera ugitwa senede ubu niho yiga niyo hageze ikiruhuko araza agaheza akaruhukira muri iki kigo fondasiyo Uwiragiye kandi ibyo bikorwa byose nk'uko mwavuze igitangaza ko hari umukenyezi yabitanguye turabona ko ntibyoroshe nka twege tubikurikirana hagufi turazi nk'uburyo bugenda kuri uyu mwanya imyaka ine yararangiye abikora duhari nko ku kwezi ukwezi ukuntu abana bafungura ku mashure abikora abafungurira kwa gusa nta mahera abafashe abasaba uko bose ni nka abantu aho nikora urazi nk'intara bavamo usanga ari kure niyo hageze mu kiruhuko niwe aronka uburyo bwo kubadugana gahe bigitoro amamodoka arabashika no miryango yabo abashikanira ababyeyi hanyuma mu kwicenda agahe akajya kubatora kugira ngo bagaruke ku ishuri ibindi bikorwa fondasiyo iragiye ifise migamba ha ni nko kurondera imigambi imwe iramba izotuma abana baguma baba mwaya mateka barimo umukenyezi yagombye kubashikana ko kubaronderera ibyo baguma bafungura igikorwa cya mbere cyo kuryamo mwakacishije nko muvuga ko ari kigo cyiza ni cyiza nk'uko mubibona ku mafoto icyo nicyo cya mbere cyo gushima n'iryo shure rihari ubundi migambi iracyari myinshi yorangura kugira ngo abo bana bagenda n'umbwa bwo kutabona kumwe n'abandi babugendana batarashikirwa n'uwo mugambi wiwe bazoshobore kuza bisanga bashikira mu bintu bimeze neza.
Ego murakoze cyane mushingana ni mubona none turumvise yuko harimo uburaro hakaba harimo n'ishure ego n'imigambi muri kazoza mwifuza kuzorangura tugarutse gato kuri iryo shure kandi turazi ko benshi barazi ko rikoreshwa icyo bita braille kugira ngo bashobore kwiga gusoma no kwandika iyo system ya braille none abigisha kugira ngo bigishe abo bana byari byoroshye kubaronka ngaho mu Burundi basanzwe bari bafise ubwo buhinga bwo kwigisha iyo braille byari byoroshye kubaronka
ese byarenze ubutse
ndashaka kugira muradutunga tu
uvuga ko
ego
byagoye cyane kuko umukenyezi aciyumvira ibikorwa yamaze kuraba abo bimufashamo na cyane cyane babizobereyemo ahandavuga nk'umuntu yifashije yitwa Daniel Nyiranyi bagira mbere yaciye ahindukirana musomesha kaminuza akaba ari muri bamwe batatu baheza kaminuza ubu rero ni nkawe nzira muri fondasiyo ihari umwigisha wese acako kugira ngo amuhe inyigisho z'akanovera ku Daniel wewe yabumye agishyize imyaka itanu aca ariga amashuri ari mu bwo buryo bwa braille gushika n'isaha rero abigisha benshi bigisha muri fondasiyo iragiye bari basanzwe bigisha inyigisho nk'izo ku ishuri ryari ruguru ryari ryatanguje n'u Daniel mugabo kubera yavuye aca ataronka amafinansema atuma abandanya umugambi yari yatanguje ubigisha bose rero baca babanza guca mu byigwa by'uko bashobora kumenya kwigisha inyandiko ya braille.
Ni byiza cyane urakoze cyane reka kumbure tuhindukire gato twumve bumwe mu buhamya bwa bamwe mu bana biga ku ishuri ryanyu twarashe kubona byinshi kuri Facebook yanyu muratanga amakuru menshi yerekeye uko babayeho ibyo bakora ibyigwa mubaha n'ibindi byinshi reka twumve ubuhamya bwa bana babiri bigiraho kandi bariko bararerwa kuri ico kigo hanyuma turagaruka tuganire nabo turi kumwe ku murongo wa telefone nawo muri kumwe ngaho onye Bujumbura nyene space nini nahazwe hamwe na Daniel ariko tubanze twumve amajwi y'abandi murira muri ico kigo
ese cyarenze ubutse ndashaka kubya inkoro pa mashambre ese ku pa mashambre nka cinja mu idushe nkoga aheza byose rero abageze ko se cyaka nk'ubuye ese cyaka nk'ubuye hacha tajya kwitera ko kaja mu ishuri kuri jewe byabyoroshye kubera kintu cyose kipana no mu mutwe w'umuntu kuko n'umuntu niyo yogabona hari ibintu adashobora gukora kubera bibanye n'umutwe wiwe mu gihe raba bikurimwo urabikora je kubwanje nta kibazo ndiko ndabikora je ndi muhira n'ubu nka mama arashaka kumpanya impuzu nka mesa akanyereka aho bashobora kunyukura ko bashaka kunyukura no kwizosi no ku maboko mu kwaha hose nkoropa naho bakanyereka ati igikoropesha bagifata uku nkagenda ndabimenya bukebuke ndanduka ndabimenya neza
ndumiranga ashobora kumesha inda shwa kumesa na wako tumwe tumwe tuisi ukunyene ahomba mbae alwemji shwa ukura kumesa inda shwa kuzama zi ya hali hafi kumuna gendara hawa nika gendara hamenyera haragiwe gingini hakuza mwenyene ugie nyene shwa amenya haroro siyo mazi kwa hamenyera uramenye uyiga uramenye ujyama uramenye ufungurira buri kimwe cyose ubuzi ukibera abana tubanye neza nta kibazo turafashanya nyine turafitanye ubugenzi bwinshi
Abo rero mwumvise ni abana bagendana ubumuga bwo kutabona ngaho muri icyo kigo turiko turaganira naco ni Fondation Uwiragiye Fondation Uwiragiye ireze abana bagendana ubumuga bwo kutabona turi kumwe na Madame Sylvie Uwiragiye yatanguje iki kigo turi kumwe kandi na Alexis Gordien nimubona ajeje kumenyekanisha byinshi byerekeye kino kigo Reka rero mpakanya ku murongo wa telefone abo turi kumwe bari bakuze bo muri ico kigo nabo nyene twaronse amahigwe yo kuganira nabo kuko baheruka kurangura igikorwa gikomeye cyane cyo kurangiza kaminuza bagendana n'ubumuga bwo kutabona turafise amahigwe yuko ba turi kumwe n'umwe muri bo umwigeme yitwa Space nini nahazwe Space ku murongo wa telefone muratwumva neza
Ntabumva
amahoro neza Space
Mahoro neza.
Uri umwe mu banyeshuri bareko kurangiza amashuri yisumbuye amashuri kaminuza kandi ugendana n'ubumuga bwo kutabona.
Yego.
None wakiriye gutega space urupapuro rw'umutsindo waronse.
Ya.
Allo space uratwumva?
Allo.
Wakiriye gute Ego. Wakiriye gute urupapuro uheruka kwakira uheruka kuronka rw'umutsindo rwa kaminuza?
Urupapuro rwa kaminuza nakwakiriye neza cyane kandi ndyohewe. Ubwo nahuye n'ibibazo muri kaminuza nyene. Ariko uwo mubyeyi nyene kunyigisha yaranyigishije biragenda neza ingorane zose zagiye zirabaho aramfasha kudutorera inyishu afatikanije n'abarezi bamfasha
birumvikana ko bitari byoroshye kuba wari umwe mu bantu bake cyane rwose bari kuri iyo kaminuza bagendana ubwo bumuga ariko ugashobora ukarangiza ibikorwa byawe ukaronka n'ubwo rupapuro kuko hariyo n'ababona bibananira ugasanga barahuye n'ibibazo ugasanga birabananiye kurangiza ariko none tubwire wiziki kuri iyo kaminuza amashuri washoboye kurangura yari ajanye n'iki
Hello
wiziki kuri iyo kaminuza ga space
Hello
wize ibyigwa bijanye n'iki kuri iyo kaminuza Uri kuranyumva ga space? Space niweza ko murongo wa telefone ushobora kuri kura mugora gato ariko reka tubandanye tukumbure tuhindukire kuri Daniel nawe nyene yarangije kaminuza Daniel turi kumwe ku murongo
Egome
amahoro neza
amahoro neza
Daniel wakuriye muri kino kigo wiragiye ukaba heruka guheza kaminuza kuri Hope kaminuza ngahe gujumbura mu Burundi nawe wakiriye umutsindo ugo rupapuro rw'umutsindo gute hamwe tubwire wiziki kuri iyo kaminuza
murakoze gose rupapuro rw'umutsindo narurose ndyohewe gose uwo munsi kuri jewe babaye imboneka rimwe ubuzima bwanjye umunsi ntibagiranwa kuko naranezerewe bitagira uko bingana yego kubera nari nshigikiwe rwose yego hanyuma mu byo nize mu gisata cy'indimi n'ubushakashatsi ndavuga ni mu gisata cy'imibano n'iterambere mu gifaransa ni faculté de lettres et de sciences Département de Services Social et Développement Communautaire.
Ni byiza cyane, byiza cyane Daniel. None wipfuza kuzokora iki ni n'uru rupapuro rw'umutsindo ni kihe gisata cyangwa ni bihe bikorwa wipfuza kuzobandanyiriza ko?
Oh, oya just nshomereye. Yewe sinshomereye. Mu bisanzwe umubyeyi wiragiye Sylvia cyo yampaye akazi hakiri kare. Agitangura ibi bikogwa jewe agitangura ibi bikogwa nari mpejeje kwiga mfite diplome yo muri secondaire mu gisata cy'ubutungane no kuvugani section juridique akirampa akazi mbere mpaye n'akazi gahambaye kuko nije nabaye mu buyobozi w'iryo shure yatanguje ubwa mbere hanyuma acarandunga ikakwishuri kuko nari natoye ikibazo cya leta narunze amanota meza kujya muri kaminuza acarandungika rero muri kaminuza ndagenda ndanosura rero n'ubundi yagumye ashishikara mfasha aho mpereje rero naciye ngaruka muri bya bikorwa kandi n'ubu sindi umukozi muto kuko ndi mu barongoye ishure ni ukuvuga ndi umuyobozi ajejwe ubuhinga muri icyo kigo ego urumva yuko icyo giti gihambaye ari kinini
cyane gose kandi
bigenda neza gose
ni byiza cyane Daniel kuko urumva uhaye uteye intege abasanzwe bakuze kandi bashobora kuba biyumvira bati igihe ubumuga bwanjye ndabugendanye imyaka myinshi ntacyo nshobora kwimarira byaraheze byararangiye ariko utweretse utwumvishije yuko umwanya bamaranye ubumuga bidasigura ko atacu bashobora kwimarira ni byiza cyane kandi twizere ko icyo gikorwa ngahonye kuri iyo fondation n'ahandi uzobandanya ugikora mu gufasha abo bana iyo community igendana ubwo bumuga urakoze cyane none banze tubwire gato cyane zimwe mu ntambanyo baba baraciyemo uri kurarondera ugo rupapuro rw'umutsindo muri systeme y'abantu basanzwe babona majambo make cyane hama mpindukire ngaruke kuri space
intambamyo nagize cyane cyane uvuga yuko intambamyo nagize nazigize ubwa mbere nk'inciga mu mashuri y'intango no muri secondaire kuko icyo gihe sinari bwaronke abanyitwarira abamfasha mugamwe muri kaminuza novuga yuko atangorane nini nigeze noba nararonse kuko ubwa mbere mu mashure ya secondaire no byari bigoye kuko icya mbere cyoco batangura kubonye imishuri sinaronkaho niga iyo ni intambamyo ya mbere kuko ho natangwe gukumirwa nkaburaho niga hanyuma yindi ntambamyi yari iyo kuronka ibikoresho kuko niganye guhera mu mashuri ya secondaire niganye n'abana babona ari jewe ntabona jenyene urumva nategereza kugira ibikoresho by'umwihariko hanyuma rero muri kaminuza naho nyene urumva niganye n'abana babona ari jewe mu ishuri ntabona jenyene mugahoho nta ntambamyi nagize kuko umubyeyi yarashigikiye rwose biboneka sinigeze ngira ikibazo cya Minervari sinigeze ngira ikibazo cyo kwiyunguruza sinigeze nsonza sinigeze nsonza uraje k'umunyeshuri inzara harayo mukubita yewe sinigeze nsonza rero ahubwo nabo twigana bagize amahirwe kuri jewe kuko umubyeyi yarakunda ariko twakunda ingene meze ku ishuri agaca agenda tugiye yarambwiye ati genda ajya muri kantine none kumva n'abandi bana ndacengera n'amahirwe urumva bagaca banyegera rwose tukajya muri kantine tunezeyego
urakoze cyane uyu ni Daniel Ntiranyibagira umwe mu bayobozi b'ikigo Uwiragiye Foundation akaba ari n'umwe mu banyeshuri bagendana mu mwuga bwo kutabona ariko yaheje kurangiza kaminuza muri uno mwaka mu kwezi kwa kabiri reka mpindukire nk'umwanya abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyene ni benshi bafise ibibazo ivyumviro na Kire Désiré wakoze kwihangana ku murongo ikibazo canke icyumviro cawe
mbanje kubara mu tusize ko mukomeye ndaho kwiradi
ego turaho turashima
ikindi bujumbura nje gushimira umuntu yagize iyo foundation cyane iragiye sirize ama ikibazo ndamubaza cyewe ndacyumva kuvuye mu misozi niko ndavuga ama twari biganye n'abanyeshuri batari bake bamwe baraheba kubera nyene ko amazi abafata bikabura bikaba ngombwa bagaca baheba ishuri mugabo na iyo foundation bayimenyeye nga nyene ku kigo cya Amerika sinzi ko yoba ifasha ababegere nga mu gisagara cyangwa ko iyo bifasha ni import care umurundi wari wese ndetse n'umunyamahanga igihe aje mu Burundi ikindi kibazo mfita kuki atayigirira pibilite kugira buri umwe kuko nawe ni hose ntiyo hakwira mba ndabizi kugira buri umwe ahari hose ibyo bintu ategeze kubimenya bimuraba amenye ese bigenda gute kugira nshikire icyo kigo
yego urakoze cyane
ikindi kibazo ndabizita kandi kamwe ikindi kibazo nkamfita uko numvise n'umudamu sponsor atironka gutoka ari umuntu atanguza umugambi hama sponsor ya ihagarara gato byose bigaca bipfa nawe ubuje bitife yababana yagira apacyo byose bigaca bipfa hama nkamusaba nyamba bitoba byo bari ngomba yuko iyo ndabuga aho atanaza kabinyero atomurombe
ego turaza kugerageza kuza kuzibashikiriza mu mpera z'iki kiganiro gume hafi ariko urakoze cyane Desire reka mpaka ryo madame Sylvie ayishuri kibazo ca mbere cerekeye mwakira abana bo mu gihugu hagati hose hose nyene mu Burundi cyangwa no hanze y'igihugu hama nje mbaza ikindi kibazo umushinga ntaye Alexis madame Sylvie
murakoze cyane umushinga ntaye sikuru mutari cyangwa umushinga ntaye nakoze kumbati cyo kibazo nikuri ubu ikigo kiri cyari gito uratse gito cyane ariko twakira abana bose bo mu ntara z'igihugu cyacu cy'u Burundi mu twayakiriye mugabo abavuye mu gihugu cyacu cy'u Burundi bize nko mu Rwanda nuko pamiko ko twamwakirira mugabo bijyana kumwakira mbega ujya mu gisata ikihe twebwe tubicatse ekofo kofurumba n'ishuri bo igera mu wikenda gusa hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko ibyo bundi dushyiraho no kugeza mu 13 aho nshobora kuba impamyabushobozi rego nse numva n'ubisho
urakoze cyane hama mpindukire kuri umushinga nta Alexis yavuze ati Desire yavuze ati iki kigo ntaco yarazi ibikorwa bimwe mu muri ko muragerageza gukora kugira ngo mukimenyekanishe byo bari bihe turumva ko mwaje kwicwa ijya Amerika kandi turabashimiye benshi baraza kukimenya ariko ibindi bikorwa muri ko muragerageza gukora benshi mu gihugu hagati babamenye babiture nibi
urakoze cyane nshimiro yatubagije ikibazo yabagije ibazo cyiza bikorwa dukora n'igice kugira ngo benshi bamenye murabona ko mu gihugu cy'u Amerika mwatumenye tutari tubyiteze mukadutumira muri iki kiganiro arero uciye kuri page yacu ya Facebook yitwa Wiragiye Foundation aho nshi naho bakunda gukurikiranira amakuru atandukanye ngizira namwe yitwa ariho mwabibonye hari ibindi dukora tunakunda no gutanga ibiganiro ku maradiyo atandukanye tugatumira abo bana batabona hari n'abana babanye bavuye mu gice dufite asanzwe ari umubyeyi kuda kujana muri radio nkuru y'igihugu maradiyo atandukanye n'ibindi twifuza gukora kugira ngo abantu bamenye ibikorwa dukora n'icyo dushaka mu Chicago hariho nko kugira urubuga rwa site web rumwe rugendweho abantu bari kwiyongera bakurikiranira ko amakuru ya fondasiyo Wiragiye ni byinshi dufise ngo iyo fondasiyo igenewe kwitaba intego y'abantu bagendana ubumuga bwo kutabona ibanda isasagara no gihugu cyacu mu ntara zose kandi kanatsinda baranabimenye kuko twababwiye ko mu ntara zigize kino gihugu cyacu cy'u Burundi hasigaye intara nka zitatu gusa kuko intara 11 zose zirimo umwana agendana ubumuga bwo kutabona akivukamo ibitigiri ndabifise hano imbere yanjye ego
mwotugira kumudukira kumayange
reka tubacure kumayange n'ubu duhereye mu ntara ya Kayanza bafise abana 12 abahungu 6 n'abakobwa 6 intara ya Ruyigi turafise abakobwa 2 hanyuma intara ya Ngozi turafise abahungu 6 n'abakobwa 6 n'ubwo ari 12 Kirundo dufise abahungu 8 n'abakobwa 3 11 Muhinga dufise abahungu 8 n'abakobwa 3 Bururi dufise abahungu 2 n'umukobwa 1 Gitega dufise abahungu 2 Karuzi dufise abahungu 5 Bujumbura iyo benshi bita Hilal dufise abahungu 6 n'abakobwa 3 Bujumbura Meri hano mu gisagara cya Bujumbura dufise 2 abahungu 6 n'umukobwa 1 Mwaro dufise 3 abahungu 2 n'umukobwa 1 Bubanza dufise 2 umuhungu 1 n'umukobwa 1 Rumonge dufise umuhungu 1 n'umukobwa 1 hamwe n'Itoki dufise umuhungu 1 nibyo bitegeri ko umwanya tugezeho numva ko dusigaje nk'intara 3 gusa hanyuma fondasiyo ikaba irimo abana bagenda n'ubumuga bwo kutabona bakomoka mu ntara zose zigize kimwe gihugu cyacu cyiza cy'Uburundi.
Urakoze cyane mushinga nahe nimubona reka mpindukire kandi nakira umunywanyi w'ijwi rya Amerika nawe nyine kumbure yafise ikibazo n'icyumviro hama space ugume hafi nawe ndakugaruka ko gatelefone kare kagoranya ariko ndakugaruka ko masegonda make Israel ku murongo wa telefone uraho neza kaze mu kiganiro
yego muraho neza byane
ni Oriane
Oriane
makuru
Oriane itangisha
yego urabitoye
yego ni koko Israel ndi muri mu Rwanda mu kigo cya ICRC kitabi ni mu majyepfo y'u Rwanda rwose na kuri icyo kiganiro nashimye cyane uwo mubyeyi wiragiye yagiye akusanya abo bana mu gihugu cy'u Burundi babana n'ubumuga bwo kutabona na cyaka no gutanga n'urugero nka mu Rwanda hari ibigo y'ibyo mu by'ukuri bigenda bifasha abo bana urabona hari nko mu gihe cyashize ababyeyi bari bafite imyumvire yuko niba abyaye umwana akaza afite ubumuga akumva yuko umwana atagomba kumushyira ahagaragara akamuheza mu nzu ugasanga abana bamaze imyaka 10-15 baba mu nzu ababyeyi babo batabyeza bakira hanze nyine bumva ko harimo ikintu giteye ipfunwe bumva ko ari ikintu giteye isoni none kubera ko harimo nk'abo bantu b'abagira neza bagiye bakusanya ubushobozi kugira ngo bafashe abo bana none bakagenda batinyura abo babyeyi none umubyeyi akumva yuko umwana ufite ubumuga nawe ashobora kugira akamaro akagira akamaro igihugu akagira akamaro umuryango akagira akamaro muri sosiyete noneho abo bagira neza bagakinyura abo babyeyi ku buryo noneho byamaze kuba ikintu cyiza ku buryo ababyeyi bamaze gutinyuka bashyira bavuga ko abo bana bashobora kugira akamaro noneho bamuhereza muri ibyo bigo mu by'ukuri ni ikintu cyiza abantu bose bagomba gufataho inshingano akumva yuko niba abyaye umwana uwo mwana akaza afite ubumuga ari umwana ushobora kugira uruhare runini mu iterambere ry'igihugu noneho niba hari nk'abantu batera inkunga bakaba bashobora gutera inkunga cyane cyane nk'abo bagira neza n'uwo mubyeyi wiragiye ku buryo nka leta y'u Burundi cyangwa se n'indi miryango yaba mpuzamahanga cyangwa se imiryango ishingiye kuri leta bagomba kujya begeranya ubushobozi mu by'ukuri bagatera inkunga uwo mubyeyi bagatera inkunga abo bana kugira ngo n'ahantu hose haba hari umwana waheze hanze cyangwa se udafite ubushobozi yaba yabuze uko yiga mu by'ukuri abe yaza kubera icyo kigo kiba cyarahawe ubushobozi
ego impanuro nziza cyane
ndikuri ndanamushimira cyane kuri ubwo butwari kuko ubwo nta bari nibabye kugira ngo umuntu afate inshingano zwe ngo ngiye gufata abana 80 abana 80 ni abana benshi cyane abakusanya bakire hamwe nta gihe ibihinga runaka ubwo ari igitekerezo cyo igikorwa kibigira neza mu by'ukuri nagira ngo Imana mu mugisha kandi n'abandi bantu bose bishoboka yuko bamutera inkunga bamugere nk'uwo kugira ngo abo bana bazagire akamaro igihugu cy'u Burundi cyangwa se bagire n'akamaro mu rwego rw'isi yose. Murakoze cyane Oriane.
Urakoze cyane Israel impanuro nziza cyane cyane uhaye ababyeyi uvuze uti aba bana barafise icyo boterera ku gihugu no ku isi rero barakeneye gushigikirwa impanuro nziza cyane. Reka ngaruke rero kuri space nini nahazwe telefone yari yamugwa, ariko twari twumvise ko nawe nyene yahejeje kurangiza kaminuza haciye nk'amezi nk'abiri, akaba yarashimye cyane. Space telefone yacitse nayo ndakubajije ibijanye n'ivyo wize muri kaminuza.
Je kuri kaminuza nite entrepreneur ya gestion des affaires.
Kuvuga ko uzo kwikorera utwawe.
Eh, kwiyungunganya no kubungabunga ubutunzi.
Wifuza none gukora ubu kwiyungunganya mu buhe buryo neza na neza, uzokora mu kihe gisata canke ubudandaji bumeze gute muri make?
Babisanzwe ubu nta na kimwe ndatangura. Ariko ndifuza yuko niyo minsi natangura.
Wifuza kuzotangura nko mu kihe mu bihe bintu uyumvira ko kumbure wojamwo kudandaza, hari ivyipfuzo uratangura kugira canke ivyumviro kuri ico nyene?
Ndifuza nyene cy'urudandaza.
Ego none ga space ubuhanura iki abigeme boba bagendana ubumuga nk'ubwo ufise kumbure mu ntara zitandukanye bariko barakumviriza, uwo bahanura iki mu bijanye n'inyifato zabo, mu bijanye n'ivyumviro vyabo, ivyifuzo vyabo, uwo bahanura iki?
Abicane cyane bahanura no bahanura ko bakunda kwiga amashuri kandi bakayiga ari byo byonyine biri mu mutwe kugira ngo nyine bitegurire kazoza, kuko butize akenshi nta kazoza kitagira. Kuko uri kuriga uri kutegura kazoza. Naho abatize bashobora kugira kazoza, bashobora kukagira neza kurusha abize. Abize hariho akarusho.
Ego urakoze cyane kuri izo mpanuro space, turagushimiye cyane. Kandi wewe space nini nahazwe na Daniel Ntiranyi bagira mwashobye kugira ico muterereye mugashora nuko twumvisha yuko koko nkuko umunywanyi w'ijwi rya America Israel aheje kubivuga, abana canke abantu bagendana ubumuga bwo kutabona barafise ico boterera ku gihugu, ku miryango, ku isi. Rero kubashigikira ni kintu gikenewe kandi gitegerezwa gukorwa kugira ngo ibintu bigende neza. Urakoze cyane. Reka mbandanye.
Namwe murakoze cyane.
Yego, muroranirwe, murakoze cyane. Reka rero ngaruke gato ku kibazo Desire yari yabajije mu kumbure tutishuye. Ndaza kukigaruka ko mu masegonda make cerekeye ubufasha ikigo kigifise canke kironka. Turumva ko mu minsi yahera hariho leta y'u Burundi yari yarabagendeye, ubuserukizi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burundi bwarabagendeye, bo baribo bariko baragerageza kubafasha. Ubufasha ahanini buva hehe? Ariko mbere yaho reka na kirundi munywanyi w'ishuri rya Amerika Andre ku murongo. Andre, uraho neza?
Turashima.
Andre, duhamagaye uri he?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Ikibazo cyangwa icyumviro kuri kino kigo wiragiye?
Yego, ufite intererano nk'icyo cyumviro. Abantu bagendana ubumuga bwo kutabona kubafasha ni byiza, kubera usanga ari abantu bafite impano yo gutahura vuba, kandi ugasanga batahura ibintu usanga bitangaje, ugasanga bakora ibintu bitangaje kandi ingirakamaro. Ugasanga bafite yashobora gusanga bakora n'ibintu n'abantu bita kubabona badashoboye kuba bokora, ugasanga umuntu atabona ababishoboye. Kubafasha nibyo ni byiza kandi ningirakamaro, kubera bari adapte vuba mu bintu bigishijwe.
Yego, nibyo koko, twarabibonye no ku mbuga zabo aho tubona bamwe mu bana bareze bariko baracuraranga, bariko bariga kuvuza ibikoresho bitandukanye, ngira ngo nabo barabibonye.
Yego cyane, ugasanga n'umuntu abona nta kibuye mu gihe utabona ndashoboye.
Ego Andre urakoze cyane gose. Reka mpindukire
ngo. Ego cyane umakoze.
Ego ngaruke ku batumire bacu Madame Sylvie Uwiragiye. Nkuko mwabyumvise twarakurikiranye byinshi by'ikigo cyanyu aho mukunze kugenderwa cyane n'abantu abano n'abariya ku bikorwa byanyu byigomwe muri ko murakora mu gihugu cy'u Burundi. None imfashanyo nkuko Desire yazibajije muzironka gute, turumva ko umufasha wawe yaragufashije imyaka itanu kumbura abandanya gufasha, ariko ni nabwo ubufasha bwonye n'ufise muri iki gihe canke mukorana n'izindi shirahamwe?
Ikibazo so wenyine abantu benshi bakibazaho ureze mu kigo kiratatwa amafaranga menshi gitwara uburyo bwinshi, abakozi, abana, amazi ndetse n'amatara twarikiriyeho, amapanoni, amapanisole kugira abana bashobore kugira ahantu habona. Rero muri uyu mwanya mu by'ukuri turitsemo udufashanyo duto duto bwari uko hatariho abantu bitanze nka sujeya satom yaramaye utuntu dukeyi mu rwego rw'igihugu barangendeye promedame yarangendeye akatuzanira ibyo kurya bitari bike twaragendewe mu serivisi wa amerika mu by'ukuri twegera duteye iteka kuko nawe utari ubwa mbere acumbise cyangwa akibonye umuntu ashobora gukora ibyo bikorwa ku giti cyiwe. Dushyika kuri uyu mwanya rero mu by'ukuri nta yindi siponsoro, siponsoro y'umuryango Uwiragiye umushinga nkayo wanjye yaravuze ati ejo nakora imbere nkamezagira numva ndaguha ibisigaye. Noneho rero nta n'ibisigaye mu by'ukuri aduha uburyo burenzeho, rero siponsoro tuyikora mushinga nkayo wacu. Ego kandi mena mushimira cyane kuko nkibitangura ntiyabikunda nk'uko genda bikunda cyane izo mpuhwe ntiyazigira kuko genda ninda gifite mugabo amaze kubona ntabona ababazi namwe ninagira muri icyo kigo sinzi ko mama mubabona nabantu batera ikigongwe ku mubyeyi wese yabyaye. Ego
murakoze cyane. Hama mpindukire kumbureye ku mushinga nahe ni mubona Alexi yari yavuze byinshi ku byerekeye ku kwezi uburyo bungana bubari bwinshi uburyo busabwa yoducira ku mayange mushinga nta Alex ku kwezi uburyo ikigo kiba gikeneye kumbure hashobora ko hari abagwiza tunga hashobora ko hari abantu babarundi baba mu mahanga baba ari mu gihugu hagati bipfuza guterera no gufasha no kubashigikira ku kwezi ikigo kibasaba nkanga. Urakoze
cyane kongera kudukaka niba dufite ibindi byaruro twafata imashini umwanya utarimo ukabikoreka iby'ibanze dufashe kubona ko abantu abana bagasa n'ubwa kutabona bakenera abandi bantu bababona bafasha n'ibitanga biriya hari gufungura mugateza kujya kwishyura bose babasakabuyi basisa nk'uko nyine hanyuma mugomba nifata kigisha abona umwigisha yigisha. Hari abandi bakozi babatunganiriza rero nk'ibitungwa tuba tuhari dushobora gusahiriza amagi nk'uko ibiki inka iyo duhari rero tukabona dufatiye nko kuri rasiyo ifungurwa abana bafungura mu kwezi ijya munsi y'imiliyoni na mirongo itatu irenga.
Gusubiramo kuko numva agatelefone kagoye na karagoye agatelefone uvuze ngo ni miliyoni zingahe z'imfungurwa? Miliyoni mirongo itatu
nkenerwa impapuro bakoresha byose ndazirya y'amapwenso tablete ni byinshi n'ibyo gufungura tugiye nko ku gashara k'abakozi nabo uharuye uko ukwezi kugiye usanga agwa mu miliyoni zirenga cumi na gitatu urumva aho ntitwagiye andetayi ngo tubukire ku kindi naho bakira nk'akantu mu kwezi katari karaharuwe kandi kagategerezwa kuboneka. Rero tukabandanya mbere dushima muri kino gihugu cyacu cy'u Burundi n'imboneka rimwe aho hari nk'umukenyezi atangura igikorwa nk'iki cy'uko nabivuze n'abakenyezi bake bahora batanga ibikorwa abashinga nayo babo bakumva ko bakuze ko turi ko abantu bidafite uburyo ikintu bakora bacunguka kenshi kitabaho ariko tukabona ubwitange bwose butangwa buvuye mu muryango icyoroshe barimo banakubagije abategetsi benshi baramaze kutugendera n'ukuri benshi cyane ariko nabo baraza bakinguruka bagashima ibikorwa ariko ku mwanya nta yindi mfashanyo twuvuga igaragara ishobora gukora nk'amezi atanu igenewe abo bana bashobore kubaho yaboneka tuguma twizera ko uko batugendera ariko kubanza kuraba ibyo byakorerwa kugira ngo bazoze bitangiye biteguye kugira ngo abo bana bashobore kubandanya borohewe kandi biga neza kuko mbere na leta igira iti umwana agendana ubumuga ni umwana nk'ubundi cyo ujya kugenda ashobora gushika ko n'abandi barashobora kugishika ko
yego cyane urakoze cyane nubwo agatelefoni kigeze kutugora mbere uri kuratubwira ibitigira ariko urumva ko ari amamiliyoni menshi imfungurwa amamiliyoni 30 abigisha mirongo 13 ibintu byinshi bikenerwa muri kino kigo muri ko muragerageza gufashamo abana bagendana ubumuga bwo kutabona reka mbandanye ku murongo wa telefone nakire abanywanyi bishwe rya Amerika turacaba afise Cyril ikibazo cyangwa icyumviro kaze neza
amahoro cyane Oriane
amahoro neza
ndi hano mu Rwanda mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza mbere na mbere ngenda banza gushimira Madame Sylvie ku gitekerezo yagize ariko kandi nanone by'indengakamere ndashima umugabo we umugabo we yarakoze cyane kubera ko yamushyigikiye akamwemerera gutangiza uwo mushinga mwiza ni ibintu byanshimishije cyane kuko ni ubwitange budasanzwe yagize umuntu w'umudamu umuntu w'umukenyezi umuntu w'umugore rwose biranejeje cyane ni ibintu byanyubatse byanejeje kandi ndamubaza ese ubushobozi bwo kugira ngo ashinge iyo fondasiyo iragiye ubushobozi yabukuye hehe ubundi we nta mbogamizi yatekerezaga yuko ashobora kuba yahura nazo z'uko ashobora kuba yashora uwo mushinga ariko byagera hagati akaba yabura amikoro yumvaga yuko biramutse abuze amikoro yo gukomeza icyo gikorwa we yari yatangije yumvaga yuko yabyifata amate atabonye ubushobozi bwo gukomeza icyo gikorwa atangije nyamara ari ibintu yiyemeje muri we ikindi ndashimira abo banyeshuri be kubera ko nabo ubwabo ari abo babiri mwatumiye babashije kuduha ubuhamya ndabashimira cyane kuko nabo bize bashyizeho umwete bumva yuko ari abantu bize babikunze kandi bakabyitangira hanyuma nkasoza ngira inama abantu bose bafite umutima nk'uwa Sirivi kuba bazajya babishyiramo imbaraga babikora babikunze uwumva yabishobora akaba yabigerageza ariko kandi nanone n'utafasha bafite ubumuga bwo kutabona n'abandi bana bo mu mihanda nabwo bakaba bagira ukuntu bafashwa bakaba bakurwamo abantu bashobora kwigirira ejo heza hazaza hanyuma rero ndashishikariza abagabo bose nanjye ndiwe kuba twazajya twemerera abadamu bacu ku mishinga baba bapanze tukabasha kubatega amatwi tukabumva ikindi ndashimira uwo mudamu wiragiye ukuri akoresha niko kwamufashije no kuba yarageze kuri ibyo bintu byose arimo arakora Imana igikomeze imushyigikire Imana imuhe umugisha kandi ndamwifuriza kuzarenza n'abo bana 80 ku buryo yazafasha Uburundi bwose ndetse n'ibindi bihugu kuko ntago buriya ntago ari Uburundi bwonyine arerera arerera isi muri rusange akarerera Imana ni ibintu byiza cyane akora ndamushimira cyane murakoze cyane
Alex ndi kumana ngaho mu Rwanda reka mpaka ryo Madame Sylvie Uwiragiye agira ico avuze ku byo muvuze uhereye kuri kijya cerekeye intambanyo uba warahuye nazo kumbure ukumva umengo uracitse intege kumva umengo urafise amakenga igihe wari kuratangura iki gikogwa cawe ego jambo ni gwawe
ehe mwakoze cyane uje kuri ikintu cyose uri kuragira kugaragara ubwa mbere urahura n'intambara n'abakora urudandaza abakora ibikorwa bitandukanye barahura n'izindi ngorane rero natwe iyo turiko turakora ibikorwa byiza kandi bishimwa n'Imana n'abantu natwe turahura n'ibibazo ubwo ntari guhura n'ibibazo by'umushinga ntayo wanjye nari guhura n'ibindi ariko mu by'ukuri nari nabikoze natse neza uko nayisanze mfasha abana bagendana ubundi bumuga busanzwe abana bo mu ibarabara bajya abana musanga bo mu ibarabara hajya ku mavuriro atandukanye urumva nararaba ntwara ibintu ntwara ku kwezi nge muri abo bantu abagwayi mu bitaro nshyana abo bana uzi kuri ndavuga ati ninabushyira hamwe ntegeranya abo bana mushobora kutunga imyaka runaka ariko mu gihugu cyacu iyo ukoze igikorwa kiza nk'iki bikakunanira kuko urerera u Burundi uca ubasubiza mu miryango yabo cyane ukabasubiza igihugu nyine tuba twarabyumvikanye rero ingene nagenda bikora mu by'ukuri nisunze amategeko y'igihugu n'imyumvire y'igihugu cyacu cy'u Burundi reka kutoye uyu mwana uzamufasha kuva hehe kugera hehe nayivuze ati nzomufasha aho uburyo nzoba ndabufise bugabanutse ubwo nahora ndonka mfasha abo bandi abona bo mu ibarabara cyangwa ibyo najyana ku bitaro bitandukanye ati nzoca mpagarika umva rero nazi ikintu cantera impambani mu muryango cyangwa mu kibano cyangwa ahantu nakuye abo bana n'ababyeyi babo bose babwira uburyo buhenze ndetse n'abasubiza abana banyu kongere dusenge ariko ntimwasengera uburyo bukaguma bumeze neza abana banyu batotera imbere nanjye nshikane n'igikorwa imbere cyane gishimwa n'Imana n'abantu hama nacurira ko nshimira iradiyo mwadutumiye n'abanwani vatamereke ndayishimiye rwose n'abanwani mwese mwadudutse muvuga mwakoze cyane kandi abandi mwaduterereye ibyiyumviro mu by'ukuri tugize ikiganiro gikomeye cyane niho mwasamwumva aho fondasiyo yaza naho izogera murakoze cyane
murakoze cyane rwose nimwe tubashimiye abanywanyi b'ijwi rya Amerika batubanye benshi ku murongo nabo nyine bari bifuza kubaza ikibazo Alex ni wa bufise amasegonda make kubaza ikibazo cawe ndakwakiriye kaze neza
ero murakoze cyane nitwa Alex Bikuman ndi mu Bushinwa ikintu nashaka kuvuga ni gushimira mama wo mu mama Sylvie ku cyumviro cyiza yagize burya kwiyumvira kuba wogira ikintu wofata wogira umutima wo gufasha abantu batishoboye kandi ukabikora ata support ishobora kuva handi hantu ukabikora uvuga ati je ndi je nangaje nshaka gufasha abantu kandi ukabikora by'ukuri uvuga ati kandi aba bantu bakeneye aba bakurikirana nzobafasha muri byose nibaze ko ari umutima dakunda kugira benshi kubera ko cyane cyane twebwe abantu bo muri Afrika turi ba bantu tuvuga ati bikunda badashobora kwiyumvira ku bandi rero ni kuvuga ko icyo cyiyumviro bagize n'ukuri je ndabizi ko bafite umuryango munini kandi bafasha decide yabo bana b'impumyi so icyo navuga rero jewe no bashimira kandi bagume bahezagirwe bagire n'imbaraga zo gufasha abandi kuko kubera ko abana bakeneye ubufasha ni benshi cyane kabisa icyumviro bagize ni icyumviro cyiza nibaze ko ari naryo shuri riri mu Burundi ryonyine rifasha abana batabona kandi si abana gusa icyo navuga Imana ikomeze kubahezagira cyane
yego urakoze cyane Alex Ndikumana ngaho mu Bushinwa ku ntererano yawe icyumviro ego nshimire rero abo twari turi kumwe bose ku mirongo ya telefone Madame Sylvie Uwiragiye Alexi Grodien nimubona Space Nene na Hazwe Daniel Nyiranyibagira baje kutubwira byinshi byerekeye iki kigo Uwiragiye ndashimiye cyane abadoterereye ibibazo n'ivyumviro kuri Facebook yacu n'ahandi ku murongo wa telefone ndashimiye na CD Cyubahiro Dieudonne Cyubahiro yamfashije kwegeranya amajwi yashoboye kubashikira mwari muri kumwe nawe ya nitanga ishaka mu kiganiro muri sangacu uyu munsi ndabashimira mwese nawe ifudiza umunsi mwiza kubandanya mwumviriza radio Ijwi rya Amerika.